imumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza matuku igane vizijugi ya Amerika risamira ni Washington DC mukiru ntino mukinya Gwanda. Tugene kezo gya gata andatu zukwezi kwa gata andatu njene mribi na chumini ngui. Nijoy Diani na hazwe ndongo ibigani rovzino mganya.
Ukiwu hinga ukenera amafumbi. Tulinda kuigora, tukatuma kule, bikadutwara igarama nyinshi. Bila tugora chane kukuranga, tukawujana zagatanga, baraka, kuhusikesha yo tukongira. Tukawugarukana hano kudandazana mu nkambi.
Izi ni zimwe mu ngorane abarimyi b'umuceri mu kambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo bahura nazo. Turabigaruka ko handi hato muri kino kiganiro uno munsi gishimikiye ahanini ku burimyi n'ubworozi makambi no mu ntara. Turabaha ikaze mwe mutwumva muri Ryanino. Ariko imbere y'ibivugwa mu gisata cy'uburinyi n'ubworozi makambi no mu ntara mbanze ndabwire muri make ko ubutungane bw'igisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwaraye bwuguruye urubanza rw'abikekwa ko bagandaguye abahinga babiri b'ishami mpuzamakungu ONU mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Kasai. Sentare ya gisirikare mu ntara ya Kananga yatanguje ubwo rubanza kuno mbere imbere yuko irwigiza yo gushika ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu bisabwe n'amashikiriza manza nk'uyo vya nkuko byatangajwe n'umushingwa manza w'abagirizwa umunyamerika Michael Trout n'umunyasuwedi Zaida Catalan. Abahinga babiri bishamwe mpuzamakungu ONU bari banyurujwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu. Ibiziga byabo bikaba byatowe aho byari byahambwe inyuma y'iminsi 16 nyuma yo kunyuruzwa. Nkomenya ko abo bahinga bari bajejwe gutohoza ku bwicanyi n'uruhagarara byabaye mu ntara ya Kasai isanzwe igeramiwe n'imigumuko y'abagwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Ishami ry'ugufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburengero CDAO mu mfunyafunyo yemeje ibyasabwe n'igihugu cha Maroc ko cyo kwinjira muri iryo shirahamwe yamara abategetsi b'ishirahamwe CDAO bahuriye mu gihugu cha Liberia mu mpera zino ndwi irangiye. Bavuga ko ibyasabwe na Maroc bigikeneye kwihwezwa neza imbere y'uko ico gihugu cemeregwa icese kwinjira muri iryo shirahamwe. Umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu ntiyari yitabiriye inama y'abategetsi ba CDAO yao bivuye ko umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Israel yari yayitumiwemo. Maroc yari yavuye muri iryo shiramwe mu mwaka w'1984 nyuma yaho yemereye ukwikukira kw'intara ya Sahara yo mu burengero. Ni mu gihe Maroc ibona ko iyo ntara ari igice cayo bitegekanije ko igihugu cha Maroc gitumirwa mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe izobera mu gihugu cha Togo mu kwezi kwa 12 kuno mwaka. Umugabane wa Amerika Perezida Donald Trump yatangaje kuno wa mbere ko atazotangira James Comey hairuka gukomborwa mabanga yo kuyobora ikigo FBI kijeje gutohoza kuvyaha ahazoba yaramutse aja kwiregura imbere y'inama nshingamateka kubijanye n'ibiganiro byabaye hagati byo bavyarabaye hagati y'Urusiya no mugwi warujejwe gutunganya imyamamazo yiwe. Ni mu gihe bivugwa ko Perezida Trump yategekanya gutuma ko Comey mu biro vyiwe mu ntumbero yo kumubuza kugira icavuze kuri ivyo birego. Kuga Perezida Donald Trump ibirego by'uko Urusiya bwoba bwarivanze matora y'umukuru w'igihugu cya Amerika mu mwaka uheze ni icitwazo cy'abademokarate batemera ko umukandida wabo Hillary Clinton yoba yaratsinzwe. Ijwi Amerika mutwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Habari mu Rwanda muratwumva tankomanzi ku 104 n'ibice 3 ku mirongo ya FM. Mushobora kandi kumvigana n'ivyacu muce ku rwa internet ya @wezitatu akaburungura @vowa.com na ku rwa Facebook adresse ya @vowa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere ku mutumba wa Nyarurambi uri muri commune Gatara intara ya Kayanza vugwamo amakenga y'inzara ishobora kwaduka umwanya n'umwanya abarimye ibiharage bo kuri uwo mutumba bavuga ko umwimbu w'ibiharage wagenze neza uno mwaka yamara ibindi bitegwa vyaranse ibyinshi ku ino nkuru no myamakuru wacu mu Yizimisago mu ntara ya Kayanza
Aho barimi bavuga ko mu mpeshi imvura yaguye neza aho imirima y'ibiharage yeze neza ivyo bica bituma baronka umwimbu kwiye w'ibiharage bari bateye nubwo bishimira uwo mwimbu aho barimi bavuga ko bariko bafungura ivyo biharage vyonyene aho bavuga ko baca bateka byinshi ivyo bigatuma bihera vuba kuko atangereka bafise abarimi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko bafite impungenge ko vuba bagiye kugira ikibazo cy'inzara
cy'umwimbu w'ibiharage wagenze neza ariho haheshi tubijya bigaragara kandi hari abatabifise bishwe n'inzara
umwimbu wagenze neza ariko kubera umuntu atufungura tugaragara bayana akigenda Agenda ni yanzara kubera ubu watuye tugaragara ubutwahe
none kubera ikintu kijya tugaragara
eh twaradufashwa n'akajumpu none kubera n'uruzuba kwaduhohoteye bitonje dushirako inzara ntubirimo yaratangiye kuko ari umuntu yari nyakano gatoya ubu uduharaga twipfuza eh amakenga wewe ubura amakenga ushonje
jewe nk'ubu kubera ibihage byeze nabijya byonyene atakihoze na roho ndabikoze Uja uunyi visani vya rangi.
Mumyonga au watanzwe barima ibitegwa mbumbarugo, muri kino gihe ibyo bitegwa byarahuye n'ingwara. Uyu mukenyezi w'umwirimizi Marita Sinda Igaya agwa ko atabijumu canke imyumbati bazosoroma.
Aho twoshiragiye nk'ibijumu, imyaho turayihebura kandi imyaho ubunyi n'abayironka bayiteye usanga ikinagirwaye yatewe n'ingwara.
None kubona ko n'imyaho mwari mwizeye mu myonga yoba yaragwaye nta mpungenge mufise y'inzara.
Toreka kuyigira impungenge kandi aho twogize turateragiye imbere tutazobironka icyo gihe naho inzara izo biguma ibandanye hageze igihe byo kweze inzara yose igabanuka
mu kurondera icyo bagerega kuri ibyo biharage bamwe muri abo barimyi baragurisha umuco w'umwimbu wabo
benshi baratugurisha nyene bahiga gatsima bakoze
abajeje intwaro muri komine Gatara bahimiriza abarimyi kudasesagura umwimbu w'ibiharage baronse Emmanuel Nduwimana umuhanuzi wa Musaneri ajeje intwaro imibano n'imico kama agahumuriza abarimyi ko ikibazo cy'imyaho yagwaye bagishikije mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'intara
turaba mu kubitumba umwimbu uhagije urashobora gushikana n'ukuruce n'ushinde kwijana ariko rero dukane tuacari kubivanye n'ikirezo cyahindutse aho dusanga imirima n'icicene ibitegwa mbumbarugo ibicumu imyumbati amateke atakirimwa matamwe mbu waboneka usanga rero abenegihugu rero bafungura icyo gitegwa kimwe cy'ibiharage ndetse ubwoba ko nacone umwimbu bazava abenegihugu babikora ko tukacyosanga uheze hakiri kare nacyo bituma rero twebwe rero twabete twabisabye muri iyo raporo twitanze muri DPI tusharindiriye inyishu ko bari batumye ko tuzotrosa imbuto zirinda izo ndwara za mozayike izo ndwara z'ibicumu
iyo ndongozi muri komine Gatara igahamagarira abanyagihugu kudahendwa n'abadandaza maze bamarire umwimbu wabo mu isoko igatara mu ntara Kayanza mu seruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
tukivuga iby'uburimyi impunzi z'abarundi zirimo umuceri mu kiyaya ca Rusenda zihangayishijwe no kubura imashini ihura umuceri iyo weze co kimwe n'ifumbire abarimyi bakaba basaba amashirahamwe y'abagira neza kubaronsa izo mashini kuko ngo ako gaceri kabasahiriza inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
Iyi mirima y'ingwa cy'umuceri iri mu birometero bitatu n'inkambi yo mu Rusenda ubwo radijwe rya Amerika yagendereraga aho ihinze mu kibaya cya Rusenda wasanze yari itangiye kwera indi nayo iri gusarugwa bamwe mu bahinzi b'umuceri wo mu bwoko bwa tugwiza umwimbu na tugwanya inzara badutambagije imwe mu mirima yabo maze batubwira aho icyumviro cyo guhinga uyu muceri bakivanye bari mu nkambi
cya mbere nuko tubona nk'abadandaza basanzwe baduhinga mu nkambi bajya kwirondera za Tanzania bakaza kwirondera heye bikabagora nangu sangu tu zubuhinga bo kuri mumucheri kwa mtu nabaja kuri ndu mucheri umucheri vita Kigoma Tanzania tumaze kubona uko nangu sangu tu zubuhinga bo kuri mumucheri kuvomera inzuzi tukagira amazi nyine tukanywesha nuba tudakurondera imbuto zigezweho zirobanuye chatagira amabaraje no twafatiye ingingo yo gufata kuri mumucheri ugire bajya badandaza basangwa bafurumiza imiceri mu nkambi bayikuye mu muri za Zambia n'ahandi mara batari kudushorera nganye mu nkambi
ubu buhanga bwo gutunganya ikibaya aba bahinzi bo mu nkambi bahinga mu mucheri bikaba bikogwa n'impunzi z'abarundi mu masambu zikodesherezwa n'abaturage b'abakongo mani aho zigomerera umugezi wa Rusenda kugira ngo zibone amazi atembera mu mirima yazo
n'abatazi inkambi Rusenda icagati mu nkambi chatudugara ku mutwe turugara amazi ya Rusenda kugira vomere imirima y'imiceri kugira turonke nakazi tukora aya ku matwicaye
none se ubundi bibagora kuba ubibona n'umugezi munini cyane ni baraje nini ni mbese umwana w'imyaka 5 nti ya wambuka
n'ubuhinga nyene bugezeho ko twa tusa ntubiyizi twashye ibintu byo burimye twashye natureka makongomani natwe ko tuzi ibintu byo buhinga burebure bijanye no gukora amabaraje y'amazi
Mihigo Bernard umwe mu bahinzi ahamye yuko basarura umuceri mwinshi ariko bagifite imbogamizi zo kubona ifumbire n'imashini yizi utonora
bo ibibazo tugira cyane cyane umuceri ukiwuhinga ukenera amafumbire natwe ayo mahera yo kugura amafumbire na cyane cyane ngaha nta amafumbire akunze kuhaba nta maduka y'amafumbire ahari turinda kwigora tugatuma kure bikadutwara igarama nyinshi kandi atano buryo dusanzwe dufise kuba maze kweza umuceri aha urabona umuceri usaba imashini yo kuhura none rero ngaha nta mashini hari biratugora cyane kukura ngaha tukawujana za Gatanga Baraka kubusyeshayo tukongera tukawugarukana hano kuwudandariza hano mu nkambi biratugora cyane abamaze gusarura imiceri yabo baracyayifise muhira n'undi arose nk'uburyo aragenda agasyesha dukeyi ari kurumva ko wasaruye umuceri mwishi nushobora kuronka uburyo bwo kuwutwarira imwe ngo ucubusyesha kugira ngo uronke amahera n'ingoga n'ingoga
abahinzi b'umuceri bakaba basaba amashyirahamwe n'abandi bagira neza bakorera muri iyi nkambi ko bashyira imbaraga mu kubakemura iki kibazo cyo kubura imashini itonora umuceri nk'uko bagiye bakemura n'ibindi bibazo byo muri iyi nkambi
twasaba ko abagira neza bodufasha kugira barabe ukuntu botrosa ibintu by'amamashini byo kugira tuze turaronka ukuntu turinganiriza hafi tutarinze gufata amatike y'ingendo yo kujya za Baraka n'ahandi bakadufasha kugira turonke ama mashine yo gutegura neza ibi bitegwa byacu by'umuceri
vraiment ahasira dufasha kandi ravise ngo ama shyira hamwe ngamu nkambi agira iby'uburimyi yatanze inkoko agatanga amarozwa agatanga amasuka guma atanga ibintu byinshi imiti n'amafumbere tugasora kwa amashyira hamwe bategeza kudukagera ino inabarinyo bari kuba rakorera akugira dufasha ibyo bintu hakugira ubone yagize ingufu agafasha kubakira isoko y'impunzi irema yugaye irembya kijambere impunzi zikaremera mu isoko yugaye ya kijambere yo isakaye n'amabati byose niko dusaka kwa amashyira hamwe agenye rakoreze yanywe adufashe natwe barimyi kuko n'umuntu ibintu cyangwa turi mangaha bigenda mwajya amasoko nk'amashu n'ibiki kuko muri maka abantu batazi ngaha abanyamurenge bazana amateke ibitoke n'ibintu birebire bazana abakongomani nabo bakazana amavuta amafi hakaba n'abandi bakongomani baforo bazana ubududu natwe impunzi tuzana ibyo amaproje bya kijambere nk'amashu n'umuceri tukaba dusaba yuko nabo by'amashyira hamwe akadufasha natwe tukaba duteza igitegwa cyacu imbere ko twagitanguje
ubu buhinzi ababukora bakaba batangaza yuko baramutse babonye imashini ihura umuceri bakwivana mu bukene mu ngambi yo mu Rusenda ikiro cy'umuceri kikaba kigeze ku mafaranga igihumbi cy'amakongomani ndetse ngabo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedaste Ngabo igisata cy'uburimyi n'ubworozi rero mu ikambi y'impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania havugwa umugwi w'impunzi zagiye hamwe zishinga agashyira hamwe ko kwiyungunganya biciye mu korora inka umezi atandatu gusa iryo shyirahamwe rimaze rivutse intambwe rigeze ko ni ndende inka zitari nke ziguma zisubiriza ni mu gihe rero abatari bake muri iyo kambi bavuga ko ubukene bubarembeje abo bakora ubworozi bw'inka n'ibindi bitungwa bitandukanye bahamagarira bagenzi babo b'abarundi kwijukira ico gisata kuko ngo iyo ucitayeho naco kiguteza imbere ino nkuru tuyikesha mugenzi wacu Leonce Nyongabo akora muri iyo kambi ya Rusenda tumira amate gato Hamadu have tugaruka ku kiganiro cy'abanyedini uno munsi turibanda kandi kuri ico gisata c'uburinyi nibwo n'ubworozi Njuti bakunzi b'ijwi Amerika tubahikaze mu gice cha kabiri cha kino kiganiro iwanyu mu ntara uno munsi kwa kabiri muramenyere ko duha ijambo abarongo ya madini n'amashengero atandukanye kugira ngo atubwire ico bagona ku kibazo canke ibibazo bitandukanye dusanga mu kibano abanyagihugu mu ntara zitandukanye z'igihugu bamaze iminsi bidoga ko bataronka ifumbire y'ikizungu aha ni nyuma yaho leta ifata ingingo yuko benye ifumbire idasubira guca mu minwe y'abadandaza ni mu Burundi ivyo rero bikaba biri uko mu gihe bavuga ko isita cimbuka itaronse intabire kweri hindagurika gibihe mu kiganiro c'abarongo ya masengo n'amadini cuno musi muza kumva uruhara rwabo mu bijanye no kugwiza umwimbu mu barimyi umunyamakuru wacu Diane Ndonse ari kumwe n'abatumire muri studio ye Bujumbura abanza batwakirira tubwira bari bo hama baje ku kiyago
murakoze kuduha mikro hano ibujumbura tutangure twakira abatumire b'uyu munsi duhere kuri mwebwe Pasteur Seth Nkeshimana murongo w'isengero international de la Pentecote mukaba n'umushakashatsi mu bijanye n'iterambere ry'uburimyi turabaramukije
mwaramutse neza
wakire kandi na ndizeye Jean Chrysostome umuyobozi w'imigambi mwishyirahamwe Caritas rya Ecclesia Catholica rijejwe gufashanya n'iterambere na mwebwe turabaramukije
mwaramutse
ego twakire na Gerard Hakizimana serukire imbere y'amategeko
ishiramu gishinze kugwanya ikimenye nakamwe na mama mu Burundi.
Ego me namwebwe turabakiriye mu kiganiro.
Murakoze cyane kwa mwadutumiye.
Aha tukibutsa abatubumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvugana ku ruhara rw'abarongo ya masengero n'amadini mu kugwiza umwimbu mu barimyi. Duhere kuri mwebwe Dize Jean Chrysostome mwa serukishyame Caritas rya Ecclesia Catholica rijejwe gufashanya n'iterambere mushigikira gutabarimyi mu bijanye no kugwiza umwimbu uko musanzwe mukora ibyo bikorwa by'iterambere uno munsi abarimyi baravuga ko batacimbura kubera isi yatitutse ataburyo higifise kandi bafise ingorane yo gushikira ifumbire y'ikizungu muri kino gihe mbega mubafasha gute kugira ngo bashe kugwiza umwimbu kandi bafise ingwa no gushikira iyo fumbire
twafasha mu buryo bubiri ico dushira imbere mu migambi yacu mbere n'acho kiza ubwa mbere mu mugambi y'imyaka 5 twihaye kugwiza umwimbu dukoresheje na cyane cyane nuvuga uburyo kama mu kugwiza ifumbire dukoresheje ibitungwa
navuga
umwavu w'ikirundi mugabo twe tugenda dushigikira umunyagihugu mu kumuha tuvuge nk'igitungwa ari impene ari inka cyangwa ingurube nazo nyine turazitanga gute agashobora kugira umwavu mwinshi agashobora kugira umwimbu mwinshi
reka duhe ijambo Pasteur Seth Nkeshimana nawe nk'abarongo ya masengero n'amadini mubashigikira gute nawe
nk'umuhinga akora ubushakashatsi mu iterambere ry'uburimyi nkaba muri no minsi mfise ico no kwita kijya bita intérêt de recherche mu bisata bigera kuri bine iterambere rifatiye kuri bya irrigation manuel
kuvomera
hanyuma ikindi gisata nikijanye no iterambere ryo gukora ibyo bita rezubire essentielle kandi n'ubundi bakoresheje ubuhinga bwo ngahe iwacu i Burundi cya gatatu ni ibijanye n'isho twita agri proteine hamwe rero ibi bifatiye ku burimyi bwubakiye ku mwavu twironderera ubitungwa zinyabarega muri ico gihe akashaba n'ico guhumiriza abanyagihugu mu gukora uburimyi bushobora guhagarika inkukura
yego mbwira mutubwire wene mu bishira mu ngiro
yego ngo mara kugira ngende tubishira mu ngiro yewe ishengero mpagarariye muri kino gihugu turi mu ntara 11 izo ntara usanga ziri mu bice bitandukanye by'igihugu hari zo usanga turafite amashengero ari mu biyaya turafite amashengero ari mu migwa turafite amashengero ari hejuru mu mitumba ihagaze aho rero usanga hariyo intama myiza itandukanye kubijanye n'ibi hopitali za angre chimique chanque des engrais organiques bivanye n'ishimane kwa koresha twebwe turahimiza ibijanye n'umwavu w'ikirundi kwa ari wo ufata iya mbere
Gerard Hakizimana mwebwe muserukira imbere y'amategeko ishira hamwe gishinzwe kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama mushigikira mu iterambere gute mu bijanye n'uburimi
ari yasemerera kubibazo ribona ko kesho usanga byabaye mu kimenyane aya mashengero tuvuga ko afise uruhara rudasanzwe mu bijanye n'iyo terambere ry'umurimyi muto muto munazi ko abarimyi banahurikiye mu masengero atandukanye ariko tukavuga ko kandi rimwe na rimwe usanga habayemo ikimenyane mu byo gutanga kumure ibintu twovuga ibihe by'amase n'ibindi muraziko bagiye abantu bakukira amashengero bategereza kuba ari abantu kumba amashengero ateza guteza imbere mu bintu bitandukanye uno munsi turavuga ko uravye nk'ishengero katolika ni gake usanga mu imigambi yafasha umurinyi atari mu ishengero ryabo uravye amashengero ya protestant ni gake kumba usanga ariko arafasha abandi bantu mu bintu by'uburinyi nibyo katolika novuga ko iragerageza mu bijye n'iby'uburinyi yashobora gufasha bose
n'umugambi muti nubwo bavuga gushigikira aba barongo ya masengero muti hanini batangura gushigikira hanini bitaho ibyo byo kumenyana by'abari mu masengero barongoye
ego tukiraho neza ko nico tuko turavuga nyine kandi tugeza kuvuga tugeza no kudoma ko turazi ko benshi badashobora kubyemera
hari cyo yagira mvuge nyene uyasentishira mu kanta
ego makote cyane reka tubivuge hakirikare kuko kandi agize neza kwaciye abigarura Caritas y'u Burundi mu gufasha ntigeriraba umuntu numwe ngo nuko muri ritene cyangiriye murashobora kubona mu raporo yose twebwe ikiduha gutora umuntu dufasha gusa ni vulnerability nkuvuga ukuntu amerewe nabe
twebwe tukiraho neza ko nivyo mutategere neza mwebwe imigambi mukorera ko ni imigambi myiza cyane kandi twebwe dushima ariko kwishyira mu ngiro murazi ko atari umushikira muri ibyo bibanza ari kwandikamo wajya abantu wabuze ngo twatumishe ngo umujyango ebwe turagenda mu kugara kandi turabaza byinshi naza ko byashinga umujyango nyine mu mukora ni byiza ko ijya migambi naho muvuga ko mwandika bose kandi mwandika abantu bamerewe nabi gusumbya abandi ngo nabikurikira gushika hariya nyine mu mitumba nkuko musanzwe mivuga n'ahandi ntaho haba bavuga ngo nta kimenyane kirimo turazi ko atahantu havuze kimenyane turazi ko naho mwibyo byanyu ikimenyane kirimo nacyo gituma dusaba ko amashengero cyane n'abashyamwe akukira amashengero afite uruhare rudasanzwe mu iterambere mu gihe amasengero utangwa neza mu gihe ibyuburinyi ibyo cyangwa ingufu nitwaza ko iterambere mu bihugu no munsi byozamuka cyane kuko mafisi uruhare rudasanzwe muri ajya musanzwe mwigisha hari n'amahera menshi kumbura amashengero usanga afise haba mu by'amashikanwa n'ibindi batoza rero usanga amahera nifu abo yakoresha neza arashobora kugaruka kuri wa munyagihugu akamufasha gusubumbya
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nkamwebwe mwavuze ko muri mu ntara 11 isengero murongoye mwebwe muri Eglise de la Pentecôte Internationale ni kuvuga namwe muramaze ko nakucyo kimenyane kibaye
ngo ndavuge neza kugira ngo abari ko baranyumviriza babitahure ariko nagomba mvuge ko ari kimenyane ciza ni kimenyane kibi iki si kimenyane gikumira
hari jambo y'Imana mwisunga
ijambo y'Imana Yesu avuga ngo mugire neza abantu bose ariko cyane cyane muhere ko mu nzu yabera ijambo y'Imana ivuga
yavuze ikintu kijanye n'ikimenyane mbega turiko tuvuga kubijyanye n'uruhara rw'amadini mu kugwiza umwimbu mu banyagihugu iyo ngorane yuko abanyagihugu bidoga ko isitacimbuka yuko bafite ingorane yo gushikira ifumbire bavuga yuko harimo iyo nziti z'ikimenyane
nashobora kugomba kuvuga ngaha naho tutocyita ikimenyane kibi ikimenyane kirya kintu cyose uhaye umuntu atagikwiye uno munsi nibyo bashobora kubona ko naka nyina nakakinye mugasanga nakakinye kugera urumwe rero kuko nkuko bavuze ari wa munzu yabera usanga wawundi nimura kinye bice 150 kujya nunda kinye bice 125 umwe wabikenya akinye bike ari wacahabwa bya bintu ko ari wa munzu yabera usanga rero umwe yategereza kuduga kugera kuri yandi bya wawundi yaciyabura niko bako yikintu cyose umuntu yifise bituma umwe mutonyi yama anigwa yama ajya kugura ikintu kimuvunye yama nyamba 5000 abikoresha mu gusuma ugo usanga wawundi wabyishye ni arabandanya atera imbere wawundi nawo abandanje aja hasi n'abazera bakaja hasi
imbere ko tubandanya tuja kuri iki kibazo kumbere tugukwiza umwimbo n'iki kibazo cy'ifumbire cyo ni kuri n'ubu sishobora kubyumva kandi cyo numvamo ngo sinovemera yuko tuvuga ngo imbere yo kuja gufasha abandi ngo twobanza gufasha bo mu nzu yabemera twebwe suko n'ukuri kandi cyo ndakibabariye niko kimeze cyakora no kuri izi raporo urabona ifoto abana twakira aha twavuga ngo twakira abana b'abakatolika ko umwana tumutora mu ibarabara tasha kumubaza tuti mbere umukatolika cyangwa umuporoti cyangwa uri muri iri dini ko umuntu tugiye kumutora inzu yamuguye ko tugiye kumwubakira turaba inzu 10 zasambutse betwesha tuvuga tuti iyi ko yasambutse tumushikiri yagira kabiri ko atari umukatolika ntitumwubakire aho rero nibaza nti tusako kibandanye ko kose cyane
kuko
mbere yone pa sindiro nyese ndike mugacho no vuga cyo kimwe nuko ico kibazo cintu ze cuko hariho aka mwana wa mama twebwe muri Caritas ico
kibaho
ndabivuze ndavyemeje
ndabivuze muri rusange
oya twebwe mishamo cyinzwe bagiye nakamona mama
mura kora nani ntware muri kahitaje
nagira ndakubarere ko nkubu uye twebwe iyo tugiye kugira gufasha nk'abantu identification y'abafashwa twebwe tubigira ku mutumba haza ico twita assemblée collinaire abanyagihugu nibo baza abo nyene bemeze bati uyu n'uyu 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 turabemeje
nawe yavuze hasi rero muri abo
girabana ko ngira hasi ngira nibo bagira kumutumba nibo babigira bo nyene je kumutumba abari kumutumba nibo batora bati muraba abacumi turabemeje bavuze bati uyu mukuremo bacha
mugurega mwibagire
yuko atakamanya mama Karim
ngo ntimubagire yuko ekleziya katolika iropereza na 65% kwijana no kuvuga yuko ukuragira formation y'imikwi ku misozi icambere coco wogira ivyigwa vyimbitse yosanga abaserukira Caritas ku misozi yose y'Burundi na 90% na katolika. Muri cyo gihe rero urumva reconvirizo vraiment je suis si ndizera neza zodoma urusubirisho. Mugabo Jesse nago
mu. None mwemera rero yuko
icyo bari mu kuri cyiza kumera.
Nabajije byo babiri mu bico bakiri mu bintu nyamukuru bishaka gutuma none umunsi umwimbo utari kuragwira cyane.
Tukivuga ku.
Cyane bada ko twogaruka.
Kandi tugaruke tugaruke kuri
mu bisanzwe.
Tugaruke kuri sujet yacu. Tumubwiye gituma umwimbo utagwe.
Natwe tugaruke kujanye n'ifumbire mwavuze.
Mu bisanzwe. Ndeko
no musigwira gute mu banyagihugu.
Urazi nk'ibyifumbire murazi ko hariho imigije yo gutanga ifumbire. Ahete tugasaba duti nyamba koko Caritas ari ishira hamwe dakoresha kimenya nakamona mama. Ni rabi nyine ico kibazo c'ifumbire yona kijamwe ikagishya mu minwe. Guca bene gihugu bakaronka ifumbire bazoriha ibintu byeze.
Mutubushikira nganje bw'uburimyi n'ubworozi bukorane nabo.
Ahagitwe neza.
Yego neza cyane. Gucyo kugira bishikire aho byagiye gushikira.
Aravutse neza cyane kandi ndamushimiye avuze ati Caritas Burundi ni bijemwo ije muri byo z'amangre. Fashe kuri iki kibazo irahari ingene yofasha kugira ngo ibyo bya kimenyane na kamana wa mama bigabanuke. Aho ndamushimiye cyane kuko natwe turabyibaza cyane kujamwe kuko ari gikorwa communautaire kibera hariya hasi. Turabona n'uko Caritas ifise uruhara runini cyane kugira ngo ije muri uwo mugambi mbere nk'uko mubivuze hamwe leta yo tubaze ikadusaba ko tuyifasha twobijamo rwose cyane kandi byo duhimbara cyane.
Kumbure tuzokigaruka ko icyo kibazo twatumiye nabo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ngira twogarukiriza hano twizere ko tuzasubira kubatumira mukatwitaba. Reka rero ndabashimire mpereye kuri mwebwe nyene Pasteur Seth Nkeshimana murongo isengero international de la Pentecote turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire.
Nanje ndabakengurukiye ko mwantumiye no hanyuma mwantumira nzo kwitaba.
Komen dushimire kandi na Ndizeye Jean Chrysostome umuyobozi w'imigambi mwishira hamwe Caritas rijejwe gufashanya n'iterambere rya Ekleziya Katolika na mwebwe turabakengurukiye.
Komen ndabakengurukiye kandi akengurukiye n'aba twari kumwe.
Dushimire kandi na Gerard Hakizimana aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe gishinze ikimenyane egome na kamwana wa mama mu Burundi.
Murakoze cyane Ikonef dusanduserukira ndatabashimiye cyane ko namwadutumiye.
Aha tukaba twariko tuvuga kubijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero n'amadini mu kugwiza umwimbo mu barimyi. Diane Ndonse narindemesheje kino kiganiro shimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza ku Ijwi rya Amerika. Gabi arimba karirimbo amahoro. Reka tufuze amahoro mwe mwese aho muri mu bice bitandukanye haba mu Burundi canke mu Rwanda namwe mutwumviriza muri ijyanino muce kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vo akaburungu.com
ningatu sozele kiganiro chatu chuno mose akoze Diane Ndonse mari kumwe mu kiganiro cy'abanyedina ho bagarutse ku ruhara rw'amashengero mu gukemura izo bibazo bitandukanye biri mu gisata cy'uburimye. Tuzosubira tukigaruke ko mu gice cya kabiri ku munsi wa kabiri. Diane Nahazwe Innocent Kimenyi na engineer mari kumwe muri uno mwanya tuyifurije kuroranirwa kano karirimba amahoro ka Gabi tukabasigire. Wagerana nawe kwisi yose zamuya mama kwangu nikiubahiri.